VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbahaye ikaze mwese kuri radio yanyu. Ni radio Ijwi rya Amerika, mutwumvira kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2.
Numva fise itegeko mpamagariwe ryo kubafasha ngo mubandanye urugendo mudatsitara muri inzira yuzuye amahwa n'amabuye mbere hamwe hamwe mugahura n'igipfungu.
Uwo ni Perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza avugana n'urubyiruko ruhagarariye Urundi ruri mu mahugurwa ku rwego rw'igihugu mu ntara ya Gitega. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye zirimo iyerekeye iyicwa ry'uwarindaga icyegera cy'umukuru w'inkambi ya gisirikare ya Kirundo, hamwe n'iyerekeye umuturage wo muri komine Vyanda mu ntara ya Bururi usaba kurenganurwa n'ubutabera kubera guhohoterwa n'abapolisi. Turazigarukaho mu kanya gato, turabararitse rero kuri radio yanyu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza uyu munsi yatangije ku mugaragaro ihuriro ry'urubyiruko ku rwego rw'igihugu. N'urubyiruko 350 ruhagarariye Urundi mu makomine yose y'u Burundi. Umunyamakuru wacu Fidelite d'Antoine Nsabimana urimo gukurikira imirimo iryo huriro araza kuduha iyi nkuru mu kanya. Ihuriro rero rizamara iminsi itatu, tukurikire iyo nkuru.
Iryo huriro ryateguwe n'ubushikiranganji bw'urwaruka, inkino n'imico kama, bufatikanije n'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Ndayisenga Isaac, umuyobozi mukuru ajeje urwaruka mu bushikiranganji bw'urwaruka, inkino n'imico kama, aratubwira uko bacaguye urwo rwaruka n'intumbero y'iryo huriro.
N'abaserukira abanyeshure, n'abaserukira urwaruka rukironka akazi, abo twita aba jeune fonctionnaire. No kubonana rero no gwaruka rusanzwe gwikorera utwabo hariya nyene mu makomine baturukamo.
Ihangiro mwihaye nuko gwaruka kugwarukanire.
Ihangiro ni rimwe, nuko ugwaruka gohindura ingendo. Murabona umwanya wose biboneka yuko mengo gwaruka ari mu ngorane ibambewe, no kugira ngo bashobe kuyaga no gwaruka go nyene ushobora guhindura ingendo bwa mbere ho. Kuko murabye nk'ibibazo by'amahoro n'umutekano dufise mu gihugu, murabona ngaha isagashishwaro muri ugwaruka rwangiza uruhara. Ariko rero tukavuga duti nuko habuze ibiganiro nk'ibi kugira ngo ugwaruka bagwereke icatsi n'ururo. Murabona n'icivugo kivuga giti winjira mu kibiri utazi ugaca inkoni utazi. Byumvikana yuko ugwaruka hari ibintu bimwe rugwamwo ariko rutabizi.
Mu kugurura iryo huriro ryahuje urwaruka 350 baturutse mu makomine yose y'igihugu cy'u Burundi bagahurira mu gisagara ca Gitega, Perezida Pierre Nkurunziza yatanguye abwira urwaruka ko afise umutwaro wagu.
Numva afise itegeko mpamagariwe ryo kubafasha ngo mubandanye urugendo mudatsitara muri inzira yuzuye amahwa n'amabuye mbere hamwe hamwe mugahura n'igipfungu kikabazibira amaso.
Perezida Nkurunziza yongera asigurira urwaruka akamaro k'umugambi wa leta wo gushyiraho amashuri shingiro, agaruka no ku barundi bamwe bavuga ko babona uwo mugambi uri mu amahinyu.
Mu kwihitiramwo ishuri shingiro, leta yafatiye ku ntumbero nyamukuru yo kuvavanura n'ingendo z'inyigisho aho umuntu avangatiranya ibyigwa byose adacagura. N'abasokuru banze bati amase yakira ntagira gute nagiho mu rutaro. Nashaka kwabwira ko benshi babahenda muri icyo kino gihe usanga bize mu gihe cy'igikoroni, bakibaza ko tukiri mu gikoroni tugeze mu mwaka wa 2016. Kandi igihe tugezemwo imbibe zarugurutse, niba ari umwuga uzuva mu Burundi uje Dubai uje muri Afrika y'Epfo uje muri Tanzania uje muri Kenya uje muri Amerika ufise umwuga uzokwibeshaho. Ubu ni tukiba mu gihugu twiyugaranye nka nyabumba. Icyo gituma muri politiki dushaka yuko leta tuzoturaca inzira ugwaruka rwomba kuja mu bindi bihugu twagira amasezerano aho bweze mukagenda kubusoroma mukabuzana mu Burundi. Mugabisa ubumenyi no kurera umwana n'ubumenyi muhetse nabo ukamucuri ku mutwe ninde guhakazi birigwa no kumesura n'akazi ndiko banazi ko ari abantu batunze atungishijwe no kumesa. Mwarimuzi ko ari abantu batunze atungishijwe no kugorora. Mwarimuzi ko ari abantu batunze atungishijwe no guteka. Mwarimuzi ko ari abantu batunze atungishijwe no kwiruka.
Prezida Nkurunziza ahejeje kugurura icese iryo huriro haciye haba inyigisho kugwaruka. Festus Ntanyungu yari mu batanze ikiganiro yatubwiye ico yigishije kugwaruka.
Yenabwiye nti cyo ndavye uko mumeze mwe kugwaruka. Tumaze imyaka n'imyaka hagizaho rero dufise amahoro tukagira intwaro nziza igihugu kizokwiteza imbere urwaruka rwonyene rukiyumvira rukavumbura ku buryo ejo dusanga dufise ibirato twikoreye imbuzu twikoreye amamodo twikoreye ibiki n'ibiki ku buryo ivyo gusabiriza n'ibiki bivaho tugatembere nkuko ibindi bihugu biteye imbere urwaruka nta kindi rurere atari gukorera amahoro ni intwaro nziza nta kindi.
Hageze igihe cya saa kumi n'imwe irenga ugwaruka rutararonka ijambo. Bamwe muri urwo gwaruka babwiye ijwi rya Amerika ko ruzogira ico ruvuze ejo rumaze guhanahana ivyiyumviro mu migwi. Ku munsi w'ejo mu bazotanga ibiganiro Perezida Petero Nkurunziza azoba arimwo ahazokwigisha uburyo umwana yokura neza agakurana indero yo kubaha no kudahuruduka. Igitega Fidel Antoine Nsabimana, ijwi rya Amerika.
Fidel Antoine Nsabimana, turagushimiye kuri iyi nkuru. Umusirikari warindaga icyegera cy'umukuru w'inkambi ya gisirikari ya Kirundo uzwi ku izina rya Burundi yaraye yishwe. Yarashwe ku mugoroba w'ejo kwa kane. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze yakurikiranye iyi nkuru.
Uwo musirikare yarayishwe gerasiwe ku musozi w'igisagara cha Kirundo muri quartier ya Nyange Bushaza mu gihe bari batashe mu ikambi n'uwo yaracungiye ubuzima ubu nawe akaba ari cegera cy'uburongoye ikambi ya Kirundo iri ahitwa ku Mutwenzi. Ubu munyagihugu yariko acuruza ubunywero hafi yaho vyabereye
mwiwatike mu mwanya naje numva inkoho zivuga abari ko barangwa cupa bariruka ubwo nyene zavuze kabiri mu nyuma hazana jari ruka abane bancu bacha mu nzu nanje kanisha ndugara nugaye ni wego nyene njanumva nuzeye ka telefone amacho nuzeye ko yamuhamo major a telefone avuga ngo umwate wanje ngo bamwishamwe hamande akabare ko nuzeye kumudaje ni muza kuntora nyene hatu hatebze bachaza imodoka y'ipolisi imbere ya dokumentu hasiyo ni huzi ni ya komiseri cyabaraza bashitse cyane n'izo ntu tava mu nzu cyo tuvuye mu nzu cyo tuzaza kurarusanga kiziga cyo musoda kingaho mbwa niyo iyo grenade mu kuvuga nayo yavuze mu nyuma yabanje kuvuga amasasa.
Abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko bararanye ubwoba bwinshi basaba ko umutekano wabo wotsimbatazwa.
Twaranye ubwo twaravuze tukatimba ko numva ngo biri ngo barapfa ntireka ducikana ego nta kintu twavuze gatone batubwiye ati bishi musoda ati basivire bo turagenda twese yego ngo bishi umuntu yarafise nkawe twaba ntawe twari gusigara urumva twararyahamye turavuga ati dutimbe turi mu gihugu cyacu ntaje tuvamo.
Hararanye ubwoba hantu wasinziriye nkanje n'abana bari bakiri hanze binjiye mu nzu arizo zibinjije zaravuze umwanya utari muto zavuze nk'iminota nka 30 naje sanga abantu nyene bari ngaha ntage ndaza kuraba twabasaba nyene bakaza badukingira ibi bintu none akadukingira ibi bintu nyene bakaza barungika abantu kurarira bakaraba ko bo babona.
Umustantere wa komine Kirundo Stani Misago nawe nyene avuga ko yahageze kare
ejo ku mugoroba gihe cy'isaha 3 n'iminota irenga z'ijoro harumvikanye inkoho ngaha mu gisagara ca Kirundo ku mutumba witwa Nyange Bushaza bategereye umu majoro wo muri ka Kirundo yitwa Nkurikiye Veniste ari kumwe n'umwateri witwa Burundi. Uwo Burundi yaciye hasiga ubuzima n'ubu rero turacakurikirana n'ubu ntibashobora gutora washoboye kurasa uwo muwate wa majoro Nkurikiye Veniste. Harimo polisi umwe nawe yarashwe ku rutugu umugwa wewe yaciye ajanwa kwa muganga ubu biriko biragenda neza.
Mustantere wa komine Kirundo avuga ko umutekano wifashe neza muri rusangi muri komine arongoye kuvyabaye ati n'ubugizi bwa nabi nk'ubundi.
Ivyo tubona nuko hagati mu gihugu ibigwanisha bicira umuriro bigihari si ukuvuga yuko ari bitero nk'uko abantu benshi bavyibaza n'abantu kumbure bivanze harimo n'ubusuma kumbure baze barikika mu kiza kugira ngo baze barakora ivyo bikogwa bigayitse byo kutwara ubuzima bw'abantu. Ijambo twohagihumure abanyagihugu nuko umutekano rusange uhari ariko nawo nyine ko nabo nyine batojya mu mukondora zose ndabashaka ko rero kubahumuriza yuko umutekano rusange uhari ariko nabo nyine bufashanya na bajeje umutekano kugira ngo twicungire umutekano wacu.
Uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza yamaze gutangura kandi ko abandanye. Mu gisirikare cy'u Burundi Major Clément Chimana akivugira amenyesha ko bacegeranya amakuru akwiye kugira bagire ico bashikirije kuvyabaye. Mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze, ijwi rya Amerika.
Ndagushimiye cyane Jean Bosco kuri iyi nkuru. Umuturage wo muri komine Vyanda mu ntara ya Bururi harasaba kurenganurwa n'ubutabera. Uwo munyagihugu avuga ko hashize iminsi ibiri ahohotewe n'abapolisi bakorera mu kirindiro kiri ku murwa mukuru w'iyo komine. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse adufite inkuru irambuye.
Mondi Jean Bosco ni umugabo w'imyaka 36 afite abana batatu abahitwa igweza ku mugwa mukuru wa komine Vyanda mu ntara ya Bururi. Mwiriwe harakabare niyo ntandaro ibyamushikiye. Mondi Jean Bosco avuga ko mu ijoro ryo akabishyira wa gatatu inge cy'isaha 3 z'ijoro murukiwe hari ha police yo kubivuna kanyota.
Haje a police yo basoza ofisiye harimo OPG na dokoro n'ubundi mu brigade basaba inzoga. Inzoga zasabwe n'umuntu umwe, zasabwe no mu brigade acagurira abo bandi agura inzoga 5. Dokoro bari kumwe inzoga igira hagati chasaba kumugore wanje bona muhinzoka ati ntanzoga ndagwa kubuntu none aba ngo uje murazwe naci murazi cyondi ngo twe tuma dukora ijoro ngo umwe yose tuma dukora cyane bari umugore nti barikaje bidaje bazobengarukane ya cyane nabo babisige ngaho ndaza kwitora bahejeje ngo twugare tuje mu nzu
bamaze kwiminzoga wa police. Mandi Jean Bosco avuga ko bacha muhohotera
kugira cyacakira ngaha hanye ndukora cyakira ngaha bose bacakira ku sentire ngo twa kujana nti munjana hi cyari nagiziki icuje kitwapfuye ni giki niho nabona ntuze ankubita hasi dukora cyasho gushika hasi OPG ni bashije kushika hasi ashikanye hasi OPG yaciye afuka mako baje kusha kukuguru agusha kwizose cyanda muri amaso nti niwo gombo nkicega OPG utwe tuma dukora bose bagumavuga ngo tuma dukora nafishonzwe na dukora niba afishonze impemba vyirondoka furi mashini ipataru bashije kuko mukariso acafishonda amaga cyangwa minduru kudamu niko ucasohoka acafata dokoro cyandirukanga.
Uyu munyagihugu uvuga yuko uyu munsi ugira kabiri aborejwe igufa. Ibimenyetso bigaragara twabonye kuri we nuko bidakunda ko yegeranya amaguru kandi ko no gutambuka imugora. Ibyo bimenyetso byatanguye kwibonekeza kuva kuri uyu munsi wa kabiri mu ijoro aheje guhohoterwa. Uyu ni umubanyi wiwe avuga ko yamuherekeje kwa muganga muri iryo joro.
Je yarampitanye ngaha mbari aho baba bamuhekeje kumugerera nabi aca ndamutwa kwa muganga. Je ndabona psychologiquement uri kuramuraho urabona ko ari umuntu mwengo ararembye mu bijanye n'umubiri. Je ndabona ko mwengo aramerewe nabi nyene uri kuraba ukuntu ariko aragenda ntiyagenda neza ntiyagenda atambikije amaguru.
Uco kirengo cy'imisi ibiri giheze mu Nzi Jean Bosco hohotewe avuga ko wagotora mitende ahubwo aguma aremba asa ko wamuhohoteye bohanwa.
Narababara ntagira imisonga kwa muganga warampaye imiti y'amakaro mabarampeza n'amamogisi nivyo vyibindi ko ndanyu murabibona namba ripatanye isanzaraye ntacamera nk'ubutambuka ntambikije ariko urumva ndarimiwe cyane ndarimiwe cyane navyivye ndabona ko atari heza ngo maje kwa dokotere Jesa bindishye akababaro ama amategeka akurikizwa bagahana cyabari de gemvya ico narabona basirikira ngaho onye
abapolisi bivuga ko bahoteye Mandi Jean Bosco nabo kindoshiki polisi kirigweza ku mugwa mukuru wa komine Vyanda. Urongo cy'ukindishiki polisi ntunzwe n'Imana Sadiki amenyesha ko amatahoza amaze gutangura. Naho biri uko Mandi Jean Bosco afite amakenga ko byamubaye ko bizava yibakamizwe n'ingoma agatinya yuko mu gipolisi ho wava haba ukinganyira ikibaba. Kuri ibyo umuhanuzi wa Mustaneri wa komine Vyanda ajeje ibibano n'imico kama aramuhumuriza ndoheje Jean Marie Vianney.
Hamwe hatugira igikozwe ivyo hava bigira ingaruka mbi kuri komine yacu kuko abajeje umutekano bakoze amakosa ntihagira igikurikira neje ashura kuba ikindi kintu ugasanga biteye biba nabi two turagikorana n'uwajeje ico kirindiro. Uhero no munsi twa turabandanya tubikora tuzobikurikirana kugeza turaje aho bihereye. Nibaze ko uzokwagirwa n'icaha azogihanirwa.
Kuri uyu wa kane Mandi Jean Bosco yarafise umugambi wo kujya kwivuza ibiri ku mugwa mukuru w'intara yamantiyorohewe kubera ko muri aka karere imiduga igoye kuronka. Aho ni mu gihe aho muri komine ya Vyanda imiduga yanguruza abantu iyiva canke iyigana mu yindi mihingo y'igihugu ntibaho kiretse imiduga ya leta mu shyirahamwe rya Otraco nayo nyene ija muri aka karere kabiri mu ndwi gusa. Abashaka kuyunguruza kenshi bikora ku mapikipiki. Gushyigikiye cy'isaha 5 zo kuri wa kane Mandi Jean Bosco ntihe bwaronke ikimwunguruza kubera ko uwo barafise ntibwamukundira kwicara ku ipikipiki. Muri komine Vyanda mu ntara ya Bururi Fidelite Ishatse ijuje Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Sweden mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri muratangira kucyumva muri uku kwezi kwa gatatu buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri
ni cyanjye
ni cyawe
ni cyacu.
Mukomeje kumva radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Itsinda ry'abanyamategeko bavuga ko bahagarariye imiryango 60 y'abarundi babuze ababo kubera imvururu zimaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi bajyanye ibirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC no mu ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu. Abo banyamategeko bavuga ko iyo miryango yifuza guca umuco wo kudahana no gushakira ubutabera ababo babuze. Ubushinjacyaha mu Burundi bwamaganye icyo gikorwa buvuga ko ubutungane butigeze bunanirwa kuburanisha izo manza. Iby'ibyo birego rero nibyo ikiganiro muri isanga cyavuzeho uyu munsi ni ikiganiro cyayobowe na mugenzi wacu Edi Rwema. Abatumirwa ni bwana Aimé Pascal Nduwimana umuyobozi w'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion mu kirundi n'ishyirahamwe Rukristo ry'ibikorwa kinyafrika by'impuhwe riharanira ukubana mu mahoro no mu bworoherane hamwe na bwana Armel Niyongere numwe mu bahagarariye iriya miryango 60 aratangira avuga impamvu bajyanye ziriya manza mu rukiko.
Imiryango 60 y'abarundi babuze ababo muri urugwimo rw'ubwiko bakogwa n'inzego za leta z'u Burundi arituye senare mpuzamakungu mpanabyaha arongera atanga ibirego byabo mu ishami ry'agakazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kugira berekane neza ingene abantu babo bagiye baricwa kandi ko atakintu na kimwe ubutungane bw'u Burundi bwigeze bukora. Naho rero niho batse badusaba kubunganira n'abashingwamanza hama natwe turabyemera. Ubu rero turiko turakana iyo dosiye kandi iyo dosiye yaramaze gushikira urwego rw'akazi na muntu mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe no muri sentare mpanabyaha kandi byarashyitse ibyo barungitse. Ubu rero turarindire yuko baduha umubonano kugira tubasigurire neza twongere tubereke ibyemezo dufise hama bongere babikorere ko bace babaza sentare z'u Burundi umushikiriza manza izigenza w'i Burundi avuge amasohoza yakoze icyo yakoreye iyo miryango aho 60 gusa abo nabo twashoboye kuronka ibirego byabo imyidonzo yabo hari n'abandi bariko barabisaba mugabo dutegerezwa kuraba n'uko ari abantu babuze ababo tukabigendura tukaraba ko ari byo ntihagira abaza kubisha cyangwa ngo batumwe n'abaza konona cyangwa kudendekeranya ibitari byo hama abantu ni benshi bari kusaba hama twebwe turashima cyane iyo miryango ko yashoboye kugacerera ikarondera ubutungane no kurwanya ukudahana biri kubibonekeza mu gihugu cy'u Burundi.
Ariko Maitre Niyongere, niba wakurikiye mu magambo make ibikubiye mu itangazo ry'umushikiriza manza kizigenza wa Repubulika Valentin Bagorikunda, arasaba iyi miryango ivuga ko yabuze abayo kwegera ubutungane bw'u Burundi igatwara ibirego hamwe n'ibyemezo kugira ngo amatohoza ashobore kubandanya. Kuki mutagerageje guha umwanya ubutungane bw'u Burundi kugira ngo nabwo bukora akazi kabwo?
Rega bica byarahe bishikirijwe bishikiriza manza kizigenzo wa Repubulika birateye n'isoni ahubwo ni hamwe abatamaramara. Ubwa mbere umushikiriza manza kizigenzo wa Repubulika nta tangazo yandika mu mategeko aragira rekizitware agasozera imbura. Urumva we urabona amategeko yagiye arandika yandika yuko imbere kumuraba none we ko ari mu Burundi nta bwicanya abona ariko baravugwa ariko baratogwa bapfuye bishwe n'abantu nta bantu bari mu nzego z'umutekano bivugwa birigwa barica abantu batora abantu mu miryango yabo bagandagura imbere y'imiryango none aho bose arabamagara wumviriza none yo miryango bona yo mwitura izi yuko ari ngaho abibona byumva ariko n'ibyo bikorera ko se nibaza yuko bijya ari gusamaza abantu reke ko yagize amatohoza akwiye narindire rero za senare muzamafungu zizozo zifise ingufu zifise n'ubwigenge bakora ayo matohoza bongere bamubaze ega senare muzamafungu ifasha za senare zo mu gihugu mu gihe rero senare zo mu gihugu akaco ziriko zirakora atabushaka zifise atangufu zifise atabwigenge bufise n'icyo gihe senare muzamakungu ikirifata ikabikorera ko mugabigaruka za senare zo mu gihugu ikabaza n'umushyikiriza amanza kizigenza wa repubulika ati none abo miryango yose yagiye irabura ababo irenga 800 gushika ubu bamaze kwitwara nayo babaza abantu babiri iyo miryango y'abantu babiri bishwe gute amatozo yashyitse kuki urumva nibaza yuko hagusamaza abantu yandika amatangazo ari umushyikiriza amanza yotegura imburana ahubwo akazokwerekana muizo senare muzamakungu icyo yamariye iyo migingo icyo yakoze kuri abo bantu bagandaguwe n'inzego za leta kandi ati
bwana Aime Pascal Nduwimana ukuriye ishyirahamwe rukristo ry'ibikorwa kinyafurika by'impuhwe hano ijambo nibandaho ni ijambo by'impuhwe ukurikije ibyo wumva Maitre Niyongere avuga noneho ugakurikiza n'ibikubiye mu itangazo n'umushikiriza manza kizigenza wa repubulika yanditse wowe icyo ukuramo ni iki bwana Nduwimana
ibyo ndiko ndumva numva umenga biranteye amadidane kuko ibintu ariko aravuga yarakwiye kubanza kumva yuko umushikiriza manza wa repubulika yaravuze neza yuko bobo ngo batituye ubutungane bwa hani wacu no kuvuga u Burundi rero akasaba yuko bo nabitura nari nzi yuko na ahumera ahubwo nk'umuntu w'umukristo kuko nawe nyene iyi miryango yanabuze abantu benshi baranabidogera uko ari mu batumye iyi miryango ihekugwa abantu bakabura abantu kubera ari mu mashyirahamwe nk'ayo y'iwacu yahamagariye abantu ibi bintu byo kugumuka ndiko ndiyumvira ko bacuritse ibintu naho ariko avuga ngo umushyikiriza amanza ngo ariko arafobeka ibintu cyangwa ariko arikuramwo nawe nokwibaza yuko ahubwo banacuritse ibintu bakagomba no gusamaza abantu ahubwo iyi miryango yanabuze abantu ikwiye kwitwarira uyu Ahmer n'abo bari kumwe ndetse n'uyu Bernard Menge kuko mubahekuye abantu arimwo mubatumye iyi midugararo iba abantu bapfa imidugi igaturirwa abantu bakangara bagahunga na warimwo
urakoze Aime Pascal Nduwimana Maitre Niyongere mukanya ndaguha ijambo kugira ngo usubize ibyo birego bwana Nduwimana akuvuzeho ndetse byanavuzwe n'umushikiriza manza wa Repubulika ariko reka tubanze dufate abantu kuri telefoni Fredina mwiriwe neza ikibazo cyawe mu magambo make.
Nta kibazo cyose cyose gitekerezo. Tuvise itangazo rya mushikiriza amazi yarashize aho nabya bo petetre bijya no gusamaza abantu no gushaka gusamaza abantu kuko yo nibaze ubwicanyi buhari iyi leta yacu ntabwibona mugabo yo nibaze ko bizohinduka ibintu bigiye guhinduka muze mudufashe badufashe kandi bareke guhenda amakungu amahoro arahari abantu birirwa barategwa ibiziga avyutse atamenya ko bwira bwije atamenya ko buca.
Hanyuma se wowe nk'umunyagihugu utuyaho mu gihugu cy'u Burundi iki cyemezo cy'aba banyamategeko cyo kujyana izo manza mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha aho kugira ngo bazishikirize inkiko zo mu Burundi wowe ukibonuta
ikibazo cy'uko bazishyize muri serivisi zo hanze nuko babona ko mu Burundi atabutungane bari
turi kumwe kuri telefone kandi na ndi kuri yo mwiriwe neza
wiriwe neza
uri hehe
ingozi
ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe magambo make
na mbere nagomba kuba nabwira uwo niba ari fasikali turamaze kubona yuko mu Burundi hari ubwigenge ubwigenge budashoboka n'ubwigenge umenga ubwigenge bwa kiremwa muntu uko wewe niyo babona yuko ashobora kuba yo kwidegenzya wewe urashobora kuba wogenda kwitwara ngo ugiye kwitwarira ngo kugira ngo bazogukire urubanza ariko ugaca usanga si byo bariko baragufashamo ahubwo ugaca usanga baragufashe nka babandi nyende bita ngo nabagumutse ugasanga ni wewe wagiye kwitwara wagiye kubitwarira ahubwo ugasanga ari wewe bashize mu rukiko ugasanga bagutwaye no muri gereza ni ukuvuga ngo uwo mushingwa mansa nawe yagiye gutanga ivyo birego mwishyiramwe mpuzamakungu navuga ko yagize neza cyane rwose kuko yarabonye yuko mu Burundi atabwigenge bw'amasentare buhari.
Ndi kuri yo turagushimiye cyane Pascal araza kugira icyo avuga kuri ibyo uvuze, ariko reka mbanze mpe ijambo Armel asubize ibyo Aime Pascal yamuvuzeho.
Ibyo uwo Pascal yavuze uca wumva ingene bivuga ashinyaguriza imiryango yabuze avuga ngo abantu ngo bagende ngo gusaba ikigongwe ngo abantu bagende kwitura za sentare z'Uburundi n'umushikiriza manza kizigenzo wa Repubulika. Ibyo byose abene amashyirahamwe ariko akora mu kwa kwa leta, ariko arashigikira abantu bahisa abantu inzego za leta zirigwa ziravuga ntibatomeye ku rutoki bakagoma birengagiza bavuga ko ibintu bigenda neza amashyirahamwe akora neza birigwa barakokeza. Ibyo nibaza ko bifite igihe, mu gihe rero turi mu bintu by'amatako nta bintu byimuwe ubu turimo, ubu turi mu bintu byo kumvikana n'uyu mbuga ubu twatoye kurwanya ukudahana. Ndashimiye cyane iyo miryango kuko iyo miryango niyo banyine urubanza si urwanze. Umushikiriza manza avuga ati ujya turamukurikirana, uyu turamukurikirana, gukurikirana umuntu uzi kuvuga ati ujya ndamwagiriza iki kuko si ukurikirana umuntu. Gukurikirana umuntu ni ukumufata ukamupfunda cyangwa ukamushyira urubanza n'abantu ukavuga ati uyu muntu afite icyayi kibiri iki n'iki, kuko mu gihe yize amategeko arafite uburenganzira bwo gufasha umuntu kunganira. Hanyuma ikindi nacyo gukurikiranwa, muramaze kubona za z'Uburundi umushikiriza manza akurikira abantu amashyirahamwe yagize icyo avuga mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu avuga rumwe na leta mu banyepolitike. Ubu murabona barata baratora baza barakurikira umuntu wese adashyigikiye anaba ariko arakugwa mu Burundi baca bavuga tuyu n'umuntu umugizi wa nabi akurikirane. Ibyo ntibifashe, nibi basigaye bavuga ngo twaratangije ngo dufite impuzamakungu nabyo bagikurikiza iyo amabwiriza y'impuzamakungu n'abantu bagihagari ku muntu gukora ibintu bya leta nayo nyine iri kica abantu ata uburenganzira ishise zo kuzwakira abantu.
Nibaza ko Ahmele by'ukuri ko yovuga jewe ko ndiko ndigamba abantu canke ndabitamba no ku muzimba, ariko mugabo yoza akaraba ibi binogo biriko birazugwamwo abantu bapfuye muzaca ibitoke muzamutakura. Hanyuma uyu nawavuze ngo nta byigenge ngo buriho abarundi ngo ntibisanzura, nagira mvuge z'ukuri ni hehe arabona abantu usanga bagize ibintu bya kudeta bakafata abantu bakabashyira no ku butungane bakabatira imanza? Ubutungane hano by'ukuri burigenga, gusa kimwe birakwiye ko twogira na wa mutima wo gukundana ubwacu, kandi na Ahmere aze muri bino bintu byo guhendwa n'abanyamahanga aze twubake turamukunda, nta ngorane iriho n'imwe, twobana twokumvikana turavukana, nta kuhenda abantu avuga ngo yobafasha kandi byarabiciye abantu. Murakoze.
Icyo ni igice cy'ikiganiro muri Isanga, aho itsinda ry'abanyamategeko bavuga ko bahagarariye imiryango 60 y'Abarundi babuze ababo kubera imvururu zimaze iminsi mu gihugu cy'u Burundi, bajyanye ibirego mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC no mu ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bwa muntu. Abatumirwa rero bari Bwana Ahmed Niyongere, n'umwe mu bahagarariye iriya miryango 60 wavugaga rero impamvu bajyanye ikirego mu rukiko. Hari na Bwana Aime Pascal Nduwimana, ni umuyobozi w'ishyirahamwe Rukristo ry'ibikorwa kinyafurika by'impuhwe riharanira ukubana mu mahoro no mu bworoherane. Ni ikiganiro rero mushobora kumva no kuri interinete ku rubuga rwacu rwa interinete. akabari radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda aho mutwumvira kuri 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda naho mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 cyutiro twari kumwe ibiganiro byacu byo kuri isaha naha bihumurije ku bahanga bw'ibyuma mwari kumwe na engineer Rob McLean afatanije na Fatuma Karara Alimasi kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenie Mukankusi mbashimiye cyane rero kuba mwaduteza amatwi mbifurije kugira ibihe byiza mukomeze kumva radio yanyu radio ijwi rya Amerika.